nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe kaze mu makuru twabateguriye yo kuri uyu wa kabiri ku igenekezo rya 2023 rusama umwaka w'2023 ayo twabateguriye akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Imyaka 8 irarumanye neza wahoze arongoye umugambwe IPDZ Gamibanga abgandaguwe ubona wakabari ZD Feruze yagandaguriwe muri zone Ngagara mu gisagara cha Bujumbura hafi yo kumuhaniwe gushika ubu mu mugambwe wiwe bakaba bagisaba ko ukuri koshigwa ahabona kuba mugandaguye. Imyidogo nayo ni yose inyuma y'umwaka n'igice uheze abakozi bakora mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu mu ishyirahamwe Musumba Steel bataronswa uburenganzira bwo kuvugwa. Abo bakozi basabwa nyabuna gusinyura amasezerano y'akazi bafitaniye n'iryo shyirahamwe. Ubushikiranganji bw'umutekano nabwo busigura ko ubwicanyi buriko buraba mu ntara ya Bururi buturuka ku kudakorana neza hagati y'abajejwe umutekano, intwaro n'abanyagihugu. Izo nizo nsiguro zatanzwe kuri uyu wa mbere n'umushikiranganji mu byajejwe harimo umutekano mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru nonga ndabaha mwiriwe. Imyaka 8 irarumanye neza kuri ligenekerezo nyene rya 2023 rusama umwaka w'2023 ZD Feruzi yahoze arongoye umugambwe IPDZ Gamibanga agandaguwe n'inzego z'umutekano. ZD Feruzi akaba yagandaguriwe hafi yo ku rugo rwiwe muri zone Ngagara mu gihe umunsi umwe imbere yaho yari yarayavuye muri zone Musaga aho yashikirije abari aho ko batokwemera ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkunziza cyari giteye ku biri n'ibwizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha. Shovino Mugwengezo arongoye umugambwe IPDZ Gamibanga asaba ubutegetsi gushira habona abagandaguye ZD Feruzi abakoze ico caha nabo bahanwe hisunzwe amategeko. Tumutege yompi
byakurikiye guhiga uwo batavuga rumwe guhiga uwo batiyumvira iza politike kumwe bakamuhiga rero tukabwe muri IPD tukagira tuti ndayishimiye Evariste umukuru w'igihugu ubu narabe amasezerano yagusha n'ibyiza shingiro byakomoka ko mu kubisubiza nk'ibikoresho vy'amategeko vyogenga Uburundi muri yongere kandi agira amatohoza ashinga umugwi kugira amatohoza kugira abashobwanagura zedi bamenyeka kane ba sikirizwa ubutungane hanyuma bahanwe hisu amategeko. Igikurikira nuko nkuko narimeje kubivuga amasezerano yagarukane n'ubwiza shingiro bibe ibikoresho bishasha bifuta ibiinye vy'amategeko bitagira shingiro ivyo navyo rero bizotuma abarundi basubira kugira icyizere. Ego abarundi barishwe batari bake benshi ariko bizosubiza umwizere n'icyizere abarundi bari mu gihugu hagati eka nabaho. Tugasaba kandi nuko amashyirahamwe mpuzamakungu yo kora uko ashoboye kugira ashireho ibikoresho byotuma haba amatohoza mu gihugu cacu ku bwicanyi bwose bwabaye kuva mu mwaka w'2015 bwaturutse ku mwiyerekano yari kirakogwa kugira igondoze Peter Nkurunziza kwihariza ikirimo cya gatatu.
Amakuru twateguriye arabandanya. Kwigenza nabi kwa bamwe mu banywanyi w'umugambwe CNL gutuma ubutegetsi bwivanga mu byitunganywa by'uwo mugambwe bivugwa na Gatogwasa arongoye umugambwe CNL aho kubwiwe abinegura akaba yabishikije kumuhingamo wo kuri uyu wa kabiri mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru. Ati nikimenyamenya n'ingingo umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu aheruka gufata yo gufuta ivyavuye mu manama abiri rukokoma y'umugambwe kandi ayo manama yabaye ari kubwo ubushikiranganji nyene butanze uruhusha. Iyo ngingo ikaba yasohotse inyuma ya abanywanyi bamwe bamwe basore inyandiko rwasavuga ko atazi abo zari zigenewe tumutege yombi.
Nkuko mumaze iminsi mubibona ku mbuga ngurukana bumenyi hari byinshi bivugwa ku mugambi sene bivanye n'abantu bafashe ingendo yo kwigenza kutariko bakandika ibintu bakandika amajambo akarishe ni washaka hanyuma kangungura ku munsi wa gatanu ubushikiranganje bw'intwara yo hagati bwaraturungishye urwandiko rwasinywe n'umushikiranganje itariki 12 z'uku kwezi ruvuga yuko ibikorwa byakozwe n'ikoraniro kaminuza itariki 12 ni itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka ni itariki 30 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ko ibyapfunditswe atagaciro bifise haba kunya nkamugayo haba no kubandi ivyo rero twebwe tubibonye twaragize icyo dukoze umushikiranganje twaramwandikiye tumwereka yuko ingingo yafashe atarizo na buhoro buhoro kuko ivyo yishimikiza mu kugira fati iyo ngingo byose dusanga atari byo tugakeka ko ko yoba yatawe mu mutego nabo bantu bigwa barandika ibyo bishakiye twari kuba turiko dukora ibintu binyuranye n'amategeko umushikiranganje abijetwa akatwemera ko tubikora mu mategeko y'umugambwe sinibaza kandi ko ari mu mugambwe wacu gusa ikoraniro kaminuza n'urwego ruri hejuru y'inzego izarizo zose icyo ikoraniro kaminuza rishinze umukuru w'umugambwe ntashaka kukivuguruza ibiro bikuru ntibishobora kukivuguruza kuko ikoraniro kaminuza rijamwo abaserukiye abanyamugambwe bose abo bantu rero bose bangana uko ijambo bapfunditse ngo hari abantu batanu batandatu umushikiranganje agashaka kumviriza abo bandi ngo mwebwe ibyo mwagize haga chilo ndabiha haji
amakuru kwa wateguri yeto wanda nize mogisata chagateka kazi na munu umuguigi hugu ujirwa kateka kazi na munu wategezo kuitaho dosi ya Floriani Rangabiye kugira nasubire gukuba gugwana barongo ye ibo hero akona akamu gategwa na elariani ibizi ya hoze arongo ye sendikaya bigisha steba akaba ate akamo inyuma yaho kundwiheze kuwa 16 Rusama Floriani Rangabiye yate ubwo bayongera kubagugwa mu ibohero rya Muyinga n'urongo y'ibohero amusanze aharyama erari nibizi agasaba kubutungane bwo gukora akazi kabwo kugira reko ko kwata makosa yakoze uretse ko yaranguye umwuga wiwe wo kumenyesha makuru tumutege yomi
kubona agenda gakugwa mu bandi banyororo agafatwa akaja gufatwa wenyene bakaja gushaka kumutwara n'utuntu twiwe agasunagurwa akaja kumufotora kumufata amakamera dufise ubwoba yuko ayo mafoto bafashe ashobora kuintamba y'umutekano kuko naho yorekugwa n'ejo barashobora gukoresha ayo masanamu kugira bamutegere kugira bamwicishe ivyo rero mu guhungabanya agateka k'abanyororo mu guhungabanya agateka k'abakenyezi mu guhungabanya agateka k'umumenyeshamakuru aharanira gateka kazi na muntu kose umenyesha makuru asanzwe Floriani Rangabiye turasaba ko yobohogwa ariko turamusabira n'ubutungane ndetse ubwo butungane turiko turasaba ku byo yagirijwe turasaba yuko ubutungane bwiwe bwo kubahiriza aho turasaba abantu baje kwibohera abantu baje kwibohera rya Muyinga niho kubagabisha ejo mu gatondo intahira irashobora kubyuka ubu ifukamwe mu nda n'ubutegetsi ejo mu gatondo ubutungane bwoheza bukabyura umutwe n'ukuri abantu bajejwe ibohero rya Muyinga barashobora kuba mu ba mbere ninjira gasho kandi bamenye ko ubutungane aho umuntu aba ageze hose arabukeneye ubu rero igihe bariko barahohotera agateka k'umukenyezi Muyinga umumenyesha makuru Floriani ejo mu gatondo barashobora kubyicuza cyangwa bakabizira aho turabahamagaye rero bahagarike ntibasubire kuko ubwa mbere ahohotera umushikiranganje w'ubutungane n'umukenyezi ategereza kubahiriza agateka kawa kimbohe chane chane agateka kawa kenyezi aba kuhunzi kono hundi kubwana mamoza nila awa anuweza kumusta kawa polisi baba gawo niko kumuho hote ya teleza kwa fisa wa anu bajerucho mikongwa aliko wa kenyezi kona wa anuwa gawo ni washira wa kenyezi waje kubatwa leero ndete kwa rumo kenyezi ndete kwa liwe mushikina nganji ubu tungani wa teleza kwa hulisi ubu tungani kwa hulisi 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 uri mwibohero ko bo muha amahoro agaseka kiwe seka kidiwe likubahirizwa n'igihe ari mu ipiso
erari nibize kandi aratabaziza umukenyezi Emilienne Sibomana yarajejwe indero kwishure Kristo wa Gitega amaze amezi arenga biri apfungiwe mu ibohero rya Gitega Emilienne Sibomana nta kindi ari karazira kiretse ko yatabarije abanyeshure bo kuri iryo shure rya Kristo wa bajanwa mu bushurashuzi n'umuyobozi w'iryo shure akaba n'umusaseredoti kubwa irabiye nibizi umushikiranganje w'indero yategezwa kwerekana uruhara rwiwe kugira ngo mukenyezi arekugwe n'ubunyene dutega amatwi erari nibizi
birabaje yuko umukenyezi ariko aratabariza abana babigeme kuvyerekeye indero yabo indero runtu n'indero mu mashuri aheza akacafatwa agapfungwa n'amatohoza atarakogwa boye karagi uje mu director w'ishuri Kristo yagirije yuko ariko ashurashuza abana bashurashuza mu ishuri aho kubakingira harya yabikoze kugira ngo atabare bijye bibondo kuko arazi ko bajye abana babigeme mu gihe bagiye gushurashuzwa bakuri ingeso mbi cyane cyane bashobora kuja mu ngwara zindi cyane cyane bashobora guhungabana bigatuma batiga murazi neza yuko ibitigiri byinshi by'abigeme bahe bishure ari bitigiri bivuye gushurashuzwa bivuye gutwara inda bivuye kuzikorora bivuye no kubaka hataragera abana rero bashobora bakiri mu mashuri mu rugero nka rubya usanga biheza bigahagarara bikahagarika amashuri yabo ujye mukenyezi rero arakeneye ubutungane urazi ingene yahagaritswe yahagaritswe mu makosa urazi ingene yagumijwe muri prizo yagumijwe muri prizo mu makosa ingingo yo kumugubiza muri prizo ya chambre de conseil yabaye mu makosa umushikiranganji w'indero niwe yamutumye avugisha ukuri ibyabaye ko ari yamusabye ati reka tubanze tubonanira kugira ingorane ziri kuri mushuri ati bivugira hajya mu nama aho rero umushikiranganji w'indero niwe yategerezwa kubahiriza uwo wese yerekanye amakosa ashobora guhungabanya indero y'abana umushikiranganji w'indero rero turasabye asabire ubutungane n'imyemerere umushikiranganji ajeje w'agateka kagina muntu ajeje w'agateka kabigeme n'abakenyezi turasabye bahagarariye Emilienne areke guhohoterwa ibyo mupatiri ye atwaye ishure nawe yirebanga turahamagara ubutungane ubutungane ntibusubire guhagarikwa amaraso n'abantu baca inyuma yabwo bagakoresha ingufu bafite muri leta mu mugambi utegeka turahamagaye cyane cyane ujya mu gihe wigenga uharanira agateka kazina muntu arakwiye yuko acafatwa co kimwe n'urya yagirije ujya twari ishure akaburana yireba yigenga afite uburenganzira bwiwe bwo gutaha akagaruka nakujya ujya muntu yagirije byamugendeye
uburongozi nabwo bwifata kibanza bw'ibitaro kira hospital buradomwa ku rutoke mu kuhengamira ku ruhande rw'umwe mu bari mu matate ku bijanye n'urubanza rw'ifungwa rya muganga Christophe Sahabo umushingwa manza Gustave Niyonzima akurikiranira hafi iyo dossier avuga ko mu gihe urubanza rukiri mu butungane ubuyobozi bufata kibanza bw'ibitaro kira hospital n'abanyamitaye bato bato bari bakwiye kureka kwitwara nk'ababuranira leta muri urwo rubanza bakarindira uruzocika bagashira inajize tumutege yomi
abatwara ibitaro by'ifata kibanza hakuba abantu babashinga ntahe ngo baje hagati bumvirize bose yaba abanyamitahe bakuru n'abanyamitahe bafite bato bato bo bagiye ku ruhande rw'abantu no kwita aba actionnaire bamwe baserukiye iyo sakabu bakabaho bakorera iwabo bakagirira hayo ma conference de presse abandi batavyemerewe eka n'ibintu bigayitse ariko kuko bategerezwa kuba ico two kwita impartial neutre et equitable ariko si yo ngendo bariko barakoresha ubona rero ko bapfundikanije hamwe nabo bagiriza mu gusubirira ministere publique no kwagiriza umuntu uko bishakiye atani vyemezo bigaragaza biriho kanatsinda hari haciye umwaka bataravyerekana rero ishira hamwe kira ni societe commerciale ibifite personnalité morale idategerezwa kwitiranywa n'ikintu cy'umuntu umwe yo kwipfuza mu nyamutaho umwe muto muto actionnaire minoritaire ishira hamwe kira yategerezwa gukingirwa kandi ibintu byose by'ingingo bigafatwa bavyumvikanye Asambere generali gatanga uburenganzira bwo gucankuriya kuja guserukira iryo shirahamwe ariko siko byagenze kuko bategerezwa kwerekana ko ataho bahagaze kuko mu bintu nk'ivyo butungane bwamaze gushika aho n'ivyo byose byategerezwa kubera ku mumandatere dura justice nayo ma conference do presse ntivyabera ku muntu vyitwa ko yari guba akingira bose mu vyeyi wa bose rero irere position yakira nkuko twabivuze ntibategerezwa gushigikira canke uri bategerezwa kureka ubutungane bukagira amatohoza yabwo bugakora gushika urubanza rube ntabanduka ico twita autorité de la justice nigihe hoba mu manza z'ivyaha habaye condamnation umwe bakamwagiriza ubutungane ntana vyaha ntibufise ububasha bwo gufata ingingo ngo buzishire mu nuco no kwita structure hierarchique yishira hamwe igengwa na tribunal de commerce mu gihe abo baburanye kuko uri karakurikizwa kuri ariko abazwa kugatwe kiwe nibintu rero bitwereka ko bigoye kandi amategeko ikindi naco aratomoye nashobora kureka umuntu umwe ngo abari waja kwitwarira uwundi muntu w'umu actionnaire wiwe atabubasha bifise la direction interimere bifise la capacité d'estéange justice naho iriko yifatanya n'abanyamitahe basoka mu kwikinga inyuma yabo nibintu rero bigoye gutahura
uwo akaba yari umushinga wa manza Gustave Niyonzima akurikiranira hafi ibijanye na dosiye y'ibitaro kira hospital na muganga Christophe Sahabu inyuma y'akaruhu gato tubandaye n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
hari abagabo batatu bafungiwe mu gashoka komisariya mu Kayanza kuva ku munsi wa kane w'indwi heze bakaba ari nyuma y'isakwa ryabaye uyu munsi nyene mu mazu yakira ingenzi bita amahoteli hagafatwa abantu barenga 20 muri abo harimwo abigeme b'abanyeshuri batandatu muri bo harimwo n'abafite imyaka iri munsi ya 18 uwo munsi abagabo n'abakenyezi bubatse bafashwe bariko barashurashura baciwe umwihadabu ry'amafaranga 200,000 y'amarundi inkumi n'ibisore nabo bacibwa amafaranga 100,000 mu gihe inzu yose yafatiwemo abari ko bakora ubushurashuzi yari hishwa ihadabu ry'amafaranga 500,000. Abajeje indero mu ntara ya Kayanza barashimira igikorwa cyakozwe n'igipolisi bagasaba ubutungane guhana by'akarorero abantu bashurashuza ibibondo bitaramenya gutandukanya icatsi n'ururo. Turabandanya amakuru twabateguriye umwaka n'igice urarangiye abakozi bakora mu gisata cunguruza abantu n'ibintu mu ishyirahamwe musumba sitire bataronswa uburenganzira bwo kuvugwa abo bakozi bavuga ko hambavu yo kutavugwa basabwa gusinyura amasezerano y'akazi atayandi bahawe bagasaba abarongoye gukurikiza amasezerano y'akazi bakavugwa bakanaronswa amasezerano mashasha bakayasinya bayabona inkuru tubaza Karin Dusad.
Abo bakozi bavuga ko baheze umwaka n'igice basabwe gusinyura amasezerano y'akazi ko kugendesha imodoka muri iryo shirahamwe ariko baguma ku kazi bavuga ko batoyasinyura bataronkejwe ayandi yasubirira ivyo bakabona ko ari akarenganyo ngo ugize icabaza baca bamwaka ikontaki umviriza umwe muri abo bakozi
amasezerano y'akazi kandi atayandi baduhaye atunadutekereye ugizara avanza cyabo bakabasha bwa ko urundo abari mu bisata cya transport gusa bakegare dufite kuba dusiyisha gusenza amasezerano y'akazi atayandi baduhaye
basaba nyabuna kuvuzwa aho kubasinyuza amasezerano y'akazi atayandi babahaye
ndi kimwe dusaba ko byo kutuvuza byo bandanya kuko yaho hari umwaka n'igice barakareka kutuvuza ngo tubatinza inesezi ama guhindura amasezerano y'akazi basaba ko babanza bakandana amasezerano y'iryo shirahamwe rishasha tukaba tutayabona yuko asa nayo bwa mbere cyane atarayo kuduhohotera.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka Fidel Kim arongoye ishirahamwe Musumba Steel kugira ngo agice ashikirije kuri iyo myidogo y'abakozi arongoye.
Karin Dusabe arakenuye mu gusozera no makuru mu bijanye n'umutekano muke ubwicanyi bw'imonogoje mu ntara ya Bururi muri kino gihe ngo buva hanini ku kudakorana neza hagati y'abanyagihugu abajeje intwaro ubutungane hame n'umutekano byashikirijwe kuri uyu wa mbere na Martino n'interetse umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano akaba yabishikirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru umunyagihugu wo mu ntara ya Bururi watezwa kubaho mu mahoro n'umutekano nk'abandi bo mu zindi ntara z'igihugu. Tutega amatwi Martino n'Interetse n'umushyiranganyi mu byajejwe harimo intwaro hagati n'umutekano.
I Burundi nibyo hari haravugwa umutekano mugabo n'ubugizi bwa nabi, ubugizi bwa nabi bw'abantu bitwaza ibipanga bo bahuye batema cyangwa bitwaza ubuhiri bakubita twarafashe ingozi kwiye. Ubisanzwe kijya ni kibi kidasanzwe bakorera Abarundi, umuntu ariko aritahukira muhira ariviye ku kazi agahura n'abantu binyegeje mu ishyamba cyangwa bakamusanga muhira bakamutema, ingwani idasa n'ubugizi bwa nabi mugabo twarafashe ingozi kwiye. Nibaza ko atakaduciriyemo bijya ntibizosubira. Twarafashe ingozi kwiye, abajejwe intwaro twagize amanama kwiye, abajejwe umutekano bagize inama zikwiye, reka n'inyabune twagize inama n'izindi. Uno munsi hari inama yabaye uno munsi kugira turaho kumwe twitungane. Bigerekerezwa guhera kuko kajya akazinga abantu b'i Burundi bategerezwa kuba nk'uko abandi benegihugu babayeho mu zindi ntano n'andi makomini. Harya twavuga ko hariho habaye gusamara gatunyabune abajejwe intwaro umutekano ubutungane n'abajejwe umutekano hari hagahazi kuko twarabonye ko batakorana neza cyane. Ubu rero twibaza ko ibintu bigiye gufata umurongo kuko twarabahimirije ubwo n'izindi ngingo bibaye ngombwa tuzozifata kugira ngo ubwiza bw'anabi tubuhashe.
Ni kuri iryo rwe ry'umushikiranganyi Martino n'Interetse duciye dusozerera amakuru twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Bonfisi Niyongere nariko ndabibashikiriza, ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nahuta.